Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwese turi kumwe, ndabaramukije hano muri studio ya gatanu i Washington DC. Muri kumwe nanje Fide Niyongabo
na Eugenie Mukankusi. Nanjye ndabaramukije, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Katwe turi abanyabujumbura, ariko tumaze iminsi ibiri tuba mu rumonga kubera imvura. Nca ndayamyote umva ko ari uburyo nyine buca waburefu burebure.
Uwo ni umuntu ab'i Bujumbura afatiwe mu Gitaza kubera adashobora kubandanya bivuye ku ibarabara ryacitse muri zone ya Gitaza mu ntara ya Rumonge mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimwo iyerekeye impanuka mu gihugu ca Misiri y'indege itwara abantu y'igihugu cy'u Burusiya n'igikorwa cyo kugena abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu gihugu cya Uganda cyatanguye uno munsi ku wa kabiri. Turabashikiriza rero ayo makuru mu kanya. Tutangurire mu gihugu cha Uganda naho igikorwa cyo kugena abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu muri icyo gihugu cyatanguye uno munsi ku wa kabiri. Perezida Yoweri Museveni yatwaye igihugu cya Uganda mu kiringo cy'imyaka mirongo itatu azogenwa n'umugambwe uri ku butegetsi National Resistance Movement mu mfunyafunyo NRM mu kindi kiringo. Uwundi yagenywe uno munsi wa kabiri kandi kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu ni uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Amama Mbabazi arondera kwitoza nk'umuntu yigenga abicishije mu mugambwe The Democratic Alliance. Ku munsi wa gatatu Kizza Besigye amaze igihe kirekire amunyepolitiki akomeye atavuga rumwe na leta azogenwa n'umugambwe wiwe Forum for Democratic Change. Besigye na Mbabazi ntibashoboye kumvikana ku byerekeye gutanga umukandida umwe naho habaye amanama yo ku munota wa nyuma. Meda Segona ari mu nama nshingamateka akaba ashigikiye Amama Mbabazi avuga ko izo mpande zibiri zifise ibyiyumviro zidashobora guhurirako.
Tuve muri Uganda tujye mu gihugu cya Misiri aho Perezida Abdul Fattah al-Sisi kuri wa kabiri yahakanye ibyo inyeshyamba za Etat Islamique zigambye ko zahanuye indege y'Uburusiya mu kigobe cya Sinai. Yabyise propaganda. Iyo ndege yahitanye abantu 224 bose bari bayirimo. Perezida wa Misiri yabwiye BBC ati ubu uko ibintu byifashe ku buryo bwihariye turagenzura ku buryo bwuzuye akarere ka Sinai. Hagati aho imiryango y'Abarusiya yatangiye ibikorwa bibabaje byo gushakisha abayo mu mirambo yatikiriye muri iyo mpanuka y'indege y'Uburusiya yaguye kwa gatandatu mu gihugu cya Misiri. Ibiro ntaramakuru The Associated Press AP bivuga ko imirambo icumi ya mbere yamenyekanye. Umuvugizi wa Misiri wa Minisiteri ishinzwe ibiza mu Burusiya yabwiye AP ko imirambo yose hamwe 140 n'ibice by'umubiri bigera ku 100 byajyanywe i St Petersburg mu ndege ebyiri za guverinoma ku wa mbere no kuri uyu wa kabiri. Abantu bari mu ndege bose 224 hamwe n'ikipi yo mu ndege bari muri Metrojet Airbus A321 batakaje ubuzima ubwo iyo ndege yahanutse mu kirere cy'ikigobe cya Sinai. Iyo mpanuka yabaye nyuma y'iminota hafi 20 gusa imaze guhaguruka ku kibuga cy'indege cya Misiri ni mu mujyi wa Sharm el-Sheikh. Iyo ndege yari yerekeje i St Petersburg, Cairo na Moscow ntibyemeranwa ku byo ishami ry'umutwe wa Etat Islamique ryigambye ko ryahanuye iyo ndege. Impuguke mu by'indege neza gisirikari zumvikanishije ko zitahamya ko abakoresha iterabwoba bintagondwa zaba zifite misiri ngo zagaba igitero zikabasha gukubita indege iri mu kirere muri metero 910.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abategetsi mu gihugu cya Turikiya bafunze abantu 35 uno munsi wa kabiri mu gikorwa kirondera abashigikiye umutegetsi w'idini yagirizwa kuba yagerageje gutembagaza perezida wa Turikiya Tayyip Erdogan. Ivyo vyabereye mu gisagara ca Izmir kiri mu buraruko bwa Turikiya bikaba vyabaye iminsi ibiri nyuma yuko abanyaturikiya bahaye amajwi menshi mu matora y'abashingamateka umugambwe uri ku butegetsi wa Erdogan Justice and Development Party. Itorokanizo ry'amakuru Dogan ryamenyesheje ko igipolisi cagiye mu bice bitari bike mu gisagara ca Izmir gufata bikekwa kuba bashigikiye umutegetsi w'idini rya Islam aba muri Amerika Fethullah Gulen. Umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki yatangaje yatangaje ejo kuwa mbere ko makungu yotegerezwa kubaha insinzi y'umugambwe wiwe amatora y'abashingamateka yo kumunsi w'Imana yabaye mu mwidegemvyo no mu mahoro yamara umuvugizi wa presidansi ya Amerika John Ernest yatangaje ejo kuwa mbere ko leta ya president Obama yerekanye impungenge ku bwigenge bw'igikorwa cyo gutangaza makuru uburenganzira bwo gushikiza ivyimviro n'uburenganzira bwo kugira amakoraniro mu gihugu cya Turkiya.
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ravuga ko umugambi watangiye mu myaka 10 ishize wo gukora ku buryo nta muntu ubaho atagira igihugu urimo gutera intambwe ariko ko idahagije. Ikigereranyo cy'abantu miliyoni 10 ntabwe ne gihugu na bumwe bafite. Kubw'ibyo nta nyungu n'uburenganzira bagira kubijyana n'icyemezo cy'amavuko ndetse n'ibijyana n'ubwenegihugu nyirizina. HCR itangaza ko buri minota 10 havuka umwana utagira igihugu. Uwungirije komiseri mukuru kubyerekeye kurinda impunzi Volker Turk yabwiye Ijwi rya Amerika ku mwana utagira igihugu akurana ipfunwe yumva ntacyo ashobora kugeraho mu buzima bwe. Avuga ko abantu badafite igihugu bafite ibibazo bikomeye kubera ko bahorana imitima ibunga bigatuma umwana adashobora kwigira icyizere. Avuga ko bahorana ibibazo badashobora kubonera ibisubizo kuko ngo bigereranya n'abandi bakibaza bati kuki uyu dusa we akaba afite igihugu ashobora kujya mu ishuri nta nkomyi kandi agashobora no kubona za serivisi z'ubuvuzi nta kibazo nge nkaba ntabishobora akibaza ati dutandukaniye he. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ritangaza ko urubyiruko rutagira igihugu runahura n'ibibazo byihezwa bikanahura n'ibibazo byitotezwa nirobanura kandi ko bishobora gukoreshwa bashobora gukoreshwa nk'abacakara. Ku migabane y'isi yose hari abantu batagira igihugu. Volker Turk wa HCR avuga ko iki kibazo gishobora kubonerwa umuti. HCR ihamagarira ibihugu byose gukora ku buryo abana bose babona icyangombwa cy'amavuko kugira ngo babashe gusangira ubwenegihugu na ba nyina. HCR ikanasaba ibihugu gukuraho amategeko yangira ubwenegihugu abana biturutse ku bwoko cyangwa se idini. Iyi mwumva na Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni gahunda tubagezaho buri munsi mutwumvira kuri radio inshuti ya bose kuri FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudukicikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu voa@gmail.com.
Dukomereza ibiganiro by'Ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda. Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge imaze kugaragariza abanyamakuru urutonde rw'abantu 17 igiye kwambika imidari ku bikorwa byiza bakoze mu myaka ya za 1994 barokora abatutsi ndetse na nyuma yaho. Ni urutonde yise urw'abarinzi b'igihango rugaragaraho abihaye imana mu idini gatolika batari bake ariko nanone rutagaragaraho umunyapolitiki n'umwe muri politiki y'u Rwanda. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa.
Wa karindwi ni Padiri Rugirangoga Obaridi. Padiri Rugirangoga Obaridi yavutse mu 1955 ni mwene Kabera Jacques na muka Ruhamya Anizia. Atuye muri paruwasi ya Cyangugu akarere ka Rusizi. Wamunani ni Padiri Obanik Stanislas.
Bwana Johnson Mugaga, umunyamabanga wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge w'agateganyo, aso mu rutonde rw'abatoranyijwe ku rwego rw'igihugu nk'abarinzi b'igihango. Ni urutonde rw'abantu 17. Aba babonetse bihereye ku rwego rw'akagaraho mu murenge basagaga 1800. Barashimirwa ibikorwa by'ubwitange bakoze kuva mu mwaka w'1990 mu ntambara yo kubohora u Rwanda na nyuma yaho muri genocide yakorewe abatutsi n'ibindi. Bwana Mugaga muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yabwitangazamakuru icyo bagendeyeho bashyiraho uru rutonde.
Umurinzi w'igihango uzatoranywa ni umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga waranzwe kandi agakomeza kurangwa kuba ngo agomba kuba consistency muri rusange n'indangagaciro z'umuco nyarwanda zirimo gukunda u Rwanda n'abanyarwanda, kuba inyangamugayo urangwa n'ukuri, ubworoherane, kwicisha bugufi kwanga no kurwanya karengane kwiha gaciro no kuba yaragize uruhare mu kurwanya amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide na genocide ubwayo ibyo ni rusangi nubwo ngo umuntu wese ugomba gutoranywa uhereye ku kagari ukaza kugera kuri uru gihugu ibi bigomba kuba bimuranga
ku rutonde rw'abagiye kuzabona imidari 17 mu bikorwa bishingiye ku bwitange birimo kurokora bari bibasuye na genocide yakorewe abatutsi muri 94 haragaragara abantu benshi bafite amazina azwi barimo Musenyeri Severiane Nzakamwita mu idini gatolika muri paruwasi ya Byumba n'abapadiri batandatu barangajwe imbere na padiri Obard Rugirangoga wa paruwasi ya Cyangugu ubutegetsi bw'u Rwanda bwamye bushinjakirizi ya gatolika kuba yarijanditse muri genocide muri 94 ariko abayoboye iri dini bo bavuga ko icyaha ari gatozi kw'ibyabaye bitakagiye kugatwe ka kiriziya yose twabajije abarongoye ibikorwa byo kugaragaza abarinzi b'igihango kucyo bavuga ku bitekerezo bihanganye nyuma yo kuba bagaragaje umubare utari muto wabakomoka mu idini gatolika bagiye gushimirwa Madame Monique Nsanzabaganwa ni Vice President wa Unity Club umuryango utegamiye kuri leta uhuza abategetsi bakuru bahoze n'abari muri guverinoma n'abagore babo mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge
nta nubwo dushaka kugira ngo twitiranye umuntu naho avuka umuntu n'idini asengeramo umuntu n'umubyeyi w'umubyaye kuko umuntu ni gatozi naha ngaha concept irimo mu barinzi b'igihango n'uvuga ngo umuntu ku giti cye yakoze ibikorwa by'ubudashyikirwa abandi babona bakabona koko bikwiriye guhabwa icyo cyubahiro cyo kuba ari umurinzi w'igihango kuba rero yaba umupadiri cyangwa akabundi muntu ibyo ngibyo ntaho biziramo muri iyi equation kwicyarebwaga n'umuntu ku giti cye n'ibyo yakoze n'ubuhamya community yabayemo imufiteho
kugaragaza abarinzi b'igihango mu gihugu ahanini n'ababiteguye baravuga kuretse no kurushaho kubaka ubunyarwanda imbere mu gihugu bagamije gukomeza guhangana n'icyo bita gasuzuguro n'ubukoroni by'ibihugu by'amahanga Musenyeri John Rucyahana ni president wa komisiyo y'umwe n'ubwiyunge
uremere b'iki gikorwa ntabwo bigarukira kugushima abantu 17 ni gikorwa kirwanirira agaciro kacu n'ejo hazaza hacu a destiny iki ni ikintu gikomeye tugomba gukomeraho yego baradukoronije ariko ntituzahora dukoronijwe iteka ryose ntabwo ari umurage uko zahora dukoronijwe baradusuzuguye ndetse baranadukoresha natwe ubwacu dukora amarorerwa ariko ntituzahora twikorera amarorerwa iteka ryose bitsindwe ntibizongere ko byakumvikana no mu banyarwanda n'abana bacu
intumbero nk'iyo kurwanya icyo bita ubukoroni bw'ibihugu by'amahanga isa n'igifite inzira ndende igihe ibihugu nk'u Rwanda bikiri mu nzira y'amajyambere byisanga nta yandi mahitamo abibuza kuguma guhanga amaso inkunga z'amahanga Iki gikorwa cyo kugaragaza abarinzi b'igihango mu gihugu biteganijwe ko kizaba ku itariki ya 6 z'uku kwezi nta zina na rimwe rigize icyo rivuze mu bikorwa bya politiki y'u Rwanda rigaragara kuri uru rutonde rw'abarinzi b'igihango Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyungira hamye ishimitse kumwe mu bamara kugirwa umurinzi w'igihango igihe yagaragaraho icyasha nyuma yavanwa ku rutonde baremeza kandi ko bimwe mu byo bagendeyeho baturanye barinzi b'igihango bizabikwa bikazaho umusingi wo kwigisha bakiri bato akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Isi d'America I Washington DC tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aha masasu yumvikanye ku muhingamo uwejo kuwa mbere muri zone Kiyenzi ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura yatumye abanyagihugu batari bake bahungira mu micungararo ya Paruwasi Buhunga umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yemeza ko intandaro y'aya masasu yumvikanye kubera hari abitwaje ibigwanisho barashije abasirikare bariko bagira patrouille inkuru tugezweho na Evariste Nzikobanyanga
Abanyagihugu bo ku mutumba Buhina muri zone Kiyenzi cyo kimwe n'abajejwe intwaro baremeza ko ku muhingamo w'uyu wa mbere humvikanye amasasu menshi ayo masasu bibaza ko yarashwe n'abajejwe umutekano baba ariko barahiga abitwaje ibigwanisho muri no minsi bivuga ko baca ngaho mu Kiyenzi barengana uyu mugabo atashinye kwivuga izina aba ku mutumba Buhina twamusanze kuri no wa kabiri hafi ya paruwase Buhonga yakinjuye kumva z'umutekano asaba amahoro
turumva barengana bagenda titumenya ko arabagwanya rero ntibabitahura abanyagihugu twamenya ko arabagwanya tumenya tubacumbitse kwa naka ariko kandi nta ntambara twe tutsifuza kuko turavye turi nyuma y'abandi gose bivanye n'intambara zigoma zikiranira iwacu abo bifuza kugwana ko bafise ibyo bapfa bayipfa hejuru ndibaza ndibire mu banyagihugu batoba bato babipfa hejuru gose hejuru nibaza ko borondirana bakaganira twebwe abanyagihugu bakaduha amahoro kabisa.
Abanyagihugu bo ngaho mu Kiyenzi bavuga ko bahohoterwa n'abasirikare bari ku kirindiro cyo ngaho nyene, biyo dukiza rimwe na rimwe bakarasa amasasu kumva batamenya, babangiriza ko bagiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza kwitoza ubwira gatatu kwa Petero Nkurunziza no guhindaro abitwaje ibigwanisho. Ibyo bikaba bimaze igihe nk'uko uno musore nabo nyene atashinye kwivuga izina kumva z'umutekano wiwe abivuga.
Atoyi kwa Mungu wahera abasoda barafase umunyeshure atanzwe n'umuntu nyene yitwa ngo nimbonera kure aba muri iyo kambi y'abasoda bari ku kirindiro cyo mu Kiyenzi. Uwo munyeshuri arakubitwa bamukubitira kumwica, baca bamusira mu gaso ntibanamutenzuri yafuma vuzwa, bamukuye aho hantu baca bamumanukane fo nta wuzi ngo ageza aha cyanke ngo ara. Twebwe rero twosaba inzego zo hejuru barabukuntu bogarukirizwa n'iyacu ya Kiyenzi kuko irasinzikaye cyane.
Abanyakiyenzi basaba guhindurirwa abasirikare bari ku kirindiro cyo ngaho nyene kuko umubano wabo nabo bajejwe kubacungerera umutekano atari mwiza.
Twebwe ico dusaba sikindi nuko bokaba bakatuzanira uwundi dusobora guhuza, kuko hagiye umuntu mudahuza uravuga ati je uwu ankorera nabi, naho bari sobuza gukoresha uravuga ati mpembe ico nakoreye mva aha hantu kuko ntimuba muhuza. Twebwe rero abanyagihugu nico dusaba.
Twabajije umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi intandaro y'amasasu yumvikanye kuri uyu wa mbere ku mutumba wa Buhina, Colonel Gaspari Baratuza yabwiye ijwi rya Amerika ko hari umurwi w'abantu warasha abasirikare bariko barakizura nabo baca barivuna. Uwavuga igisirikare cy'u Burundi aremeza ko tacononekaye ku mpande zose. Kuri uno kabiri abanyagihugu bari batanguye gusubira mu zabo nkuko twavyiboneye. Tubibutse ko mu bikorwa byo guhiga imigwi yabitwaje ibigwanisho vyabaye ku munsi wa gatandatu muri komine Nyabiraba ihanuruwe na komine Kanyosha, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye ashikiriza ko hafashwe abagwanyi 18 hicwa abagera ku 8, inkoho 18 zirafatwa muri komine Kanyosha y'intara Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ndibi mwishi wanje utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye. Oya nibishoboka yuko nanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe.
Uje mesi vyigwa ntiringora cyane gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no hava sanga atari huri
ndo baruzi ko bose bameze neza nka jewe no shaba nyagumako ndariyo nda yakwa ngivyimeza kuza naho zovugana kuri phone si sawa.
Bakunzi ba studio ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuwa gatandatu kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Studio ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Yo ijambo ya set for common ground irasuye kubaha ikaze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi kandi barabara rya Bujumbura Rumonge RN3 ryasubiye kubomoka kuva kuri zone ya Gitaza gushika ahitwa ku Rutunga, hari habomotse ahantu hashika hatatu. Gushika igihe cy'isaha zitandatu zo ku murango kuri uyu wa kabiri, imodoka iva i Bujumbura igana intara zo mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi yahagarara kuri zone Gitaza iva mu bumanuko bw'igihugu nayo igana i Bujumbura yahagarara ahitwa Rutunga. Abantu izanye bamwe muri bo baca mu kiyaga cya Tanganyika abandi nabo bakagenda n'amaguru. Inkuru ya Fidelite Ishatse.
Hagati ya zone ya Gitaza no ku Rutunga hari birometero nka 4. Imiduga iva mu ntara zo mu banuko b'igihugu cy'u Burundi arizo Rumonge, Makamba na Bururi cyo kimwe nivuye i Bujumbura yahanahana abakiriya. Ugendesha imodoka aheje kugururutsa abakiriya agomba subire iya Java.
Igitumye nsubira inyuma kwera ibarabara ya Cici.
Usanzwe ukorera he?
sanzwe nkoranga bujumbura makamba kwe tuca turindira bimodoka abavuye bujumbura bururutse hakujya tukaca tubakira natwe tukabandanya twari makamba
ibi rero bituma abo bagendesha imiduga bakora bahomba
amahera cyaba make kandi nabakiriya bacha bagenda baridoga tubarishije amahera menshi
turahomba cyane gose kubera bakiriya baba bakibonye ntiba bagisafira kubera tabarabara ari barirengana nkubo abashoferi bibujumbura ryacitse bari ino bari ino gushika ni nkubo abimakamba bari bujumbura no bari bujumbura ntibaravaye
hatwe turabanya bujumbura ariko tumaze imisi biri tuba mu rumonga kubera imvura cyenda ya myote umba ko ari ubujyo nyine uce waburefu burebu Shugira de pasi ndende atana mahera warose bazo mu muryango urumva bishari babirebire nye cyateguza guhomba kuko nkubu urabona bizi zitonze ngaha ari nkijana ibintu byo guhangayika bamwe bacha mu bwato urabona nk'abantu baba mama usafiruca bo bagora bamwe bacha bahitamo kubiheba
haba kubavuye ibujumbura canke mu gihugu hagati kugira bashikire imiduga ibashika niyo bagiye ntivyoroshe bamwe muri bo babanza guca mu kiyaga Tanganyika abandi nabo bakagenda n'amaguru nk'uyu mufaso ni kubera ingwane y'uburyo
oya ntutwaciye mu mazi twemeye kugenda n'amaguru ciye mu mazi kubera uburyo buke no kuri 3000 cyangwa 2000 mu mazi jewe rero ngaha twemeye kugenda n'amaguru
kugenda n'amaguru ntivyoroshe kubera ko muri iyo barabara ahasidutse usanga hari ibidengeri by'amazi ahandi naho gasanga hari urushanga hadasizwe inyuma uburebure bw'urugendo mu kirundi barayamaze bati ikitakita guhitanye kiraguhitaniza abarovyo ubu basigaye bijukiye umwuga wo kunguruza abantu kuva hiryo barabicikiye
amavaga tanga umucamuhagara mumaze gupakira imiziko abantu nimurenza batandatu mugaba turumvikanye wa mugabo wewe kapiteni ni wewe udereva kino gikorwa cyo kugereranya parabara ndega abantu ntwaje niyi mizigo ndabashikana buno bwato buri yameze gutwara bino biro burundira amafaranga
ubwato bugira bwunguruza abantu uyu ariko ahimanuro abarovyi ni Gabriel Butoyi arongora niko abarovyi mu Burundi ari kumwe nabo mu rwego rw'igihugu bajya cyo kunguruza abantu n'ibintu mu mazi bariko babwira abarovyi imyifatire ibereye umuntu mbere yo gukingira abo bunguruje nasoje mu bwato bw'abarovyi ngo turi kumwe twese abo turi abantu umunani umwe wese muri twebwe ari amafaranga 2000 by'amafaranga y'amarundi muri twebwe rero harimo abadandaza
amavuta yakora mu rumongo cyane ko munege ndayatwara ibi
nuko babagashite birakoroye
ya ntibyoroshye cyatuje pasa mera menshi cyane ko nka kare nk'ibidaji mu kugenda ariko twaratubirihira kare ibidyo arishika nkari bujumbura ku 2000 ariko biza gushika hafi mu 2004 cyora gushika nduzi igiciro nanjye kugira ndeke itera iyo mafaranga ama nakoresheje yihasara
Ibara bajya bujumbura rumonge irimo urujya n'uruza rwinshi naho akibidanaza byinshi cyane cyane biribwa nk'amavuta imyumbati amananasi n'ibindi abariko heramwo yajya majononekaye basaba leta y'u Burundi gushiramo nguvu nyinshi mu kurikora
aha hantu ibarabara rica ni mu munsi y'imisozi ebo guma bafashije abakozi bakaguma bari hafi
dusaba leta ko yogerageza ushobeye kose gakora ibarabara kuko ryamajyacitse minsi yose kandi babibona n'ubu kuva mu kwezi kwa kabiri yaracitse baca bacakayira ko nyene gato iducamwo ibindi imvura isubiye kugwa bice bisubira kubomora tena dusaba ko yogerageza gureme kagira ingufu kugira ngo turabe ko twakora akazi kacu neza
bosaba ko kwama abantu hafi ngaha babije aba engineer ajoje barabara bakakwiza ibikoresho bakanyaruza kurizibura kugira abantu bandanye bakora imirimo
buramatara w'intara ya Rumonge amenyesha ko hambavu ibarabara amazu abanyatura 25 yatwawe ayo nayo akaba yabamwe abantu 1,636 ubu Croix Rouge rero ikaba yatanguye gufasha abo bantu agatera ka murandi mashira hamwe kwiyoza kubagarukira ko nayo kuri ibyo bijyanye n'ibarabara buramatari wa Rumonge Juvenal Bigirimana atanga umwizero ko mu minsi iri imbere bazoba bafise ibarabara rikomeye kandi rya kijambere bafatiye ku mugambi w'ibarabara rizohuza ubundi na Tanzania ariko yirubaka ubu abariko baryubaka bakabageze mu ntara ya Makamba muri komini ya Nyanzarake akafise umwizero yuko na Rumonge izoshikirwa mu kubaka iryo barabara twamenyeshe ko igihe cy'isaha 10 twamuhamagara ku telefone yatubwiye yuko ibabajya bujumbu ya Rumonge ryatanguye gukora mu Rumonge Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
Uyu ni umwanya w'ibitekerezo by'inshuti z'Ijwi rya Amerika. Uyu munsi rero abakunzi b'Ijwi rya Amerika ku rubuga rwa Facebook bavuze ku masezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu bikize n'ibihugu bikennye. Ibi ni nyuma y'uko ibihugu bimwe na bimwe bitangiye gusa n'ibihagarika inkunga no guhagarika amasezerano byagiranye n'igihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Edi Rwema yabasomeye bimwe muri ibyo bitekerezo.
Kibasumba Blaise aragira ati ariko ko twumva basinya amasezerano nkayo ni iyihe nyungu agira ku muturage wo hasi ko abari inyungu n'ubundi kuba afite ubutunzi bwinshi. Naho Manirakiza Zakari we yagize ati ayo makungu aho kuva ku Burundi ahubwo abugume hagufi kugira abarundi babandanye kubana mu mahoro. Nkunzimana Audace we yagize ati biratangaje kandi biranababaje kubona u Burundi buguma busubira inyuma mu butunzi kandi imfashanyo zahora ziboneka. Aniseti Mukeza Ngango we yagize ati igihugu nicyo kwimarira byose kirakeneye gufashwa naho ari niyo colonialisme nishaka igaruke. Desire Niyokuri we yagize ati ibihugu bikize bifasha byinshi ibihugu bikenye nk'akarorero muri bije ibyo bihugu bitanga ikirenga la moitié ku Burundi. Abraham Ben we yagize ati ayo masezerano ashobora kuba arimo neocolonialism ariko kandi ubujiji bw'umuntu nibwo bumutuma aguma hari atiteza imbere. Samuel Nduwayo we yagize ati ni mureke kuvuga nabi kuva Burundi buremwa nta munsi numwe butafashijwe none Imana ntiyariho ahubwo nibareke kwica abantu turabe ko Burundi bworonka amahoro. James Nkeshimana we yagize ati aha jewe murantangaza umwanya umwe ngo murifashije uwundi mwanya ngo muragomba ubufasha. Imvugo zanyu zatuyobeye pe nimba mwifashije urwo rwamo mutera n'ugwiki. Platinum we yagize ati nibashaka bareke kudufasha Imana yo mwijuru iratubona kirazira kikaziririzwa ko abarundi tubabaje abazungu. Nkuru nziza oye. Ngibyo rero bimwe mu bitekerezo by'abakunzi bacu batugejejeho uyu munsi ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba yamara imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Twabwiye ko igikorwa cyo kugena abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2016 muri Uganda cyatanguye uno munsi kwa kabiri. Perezida Yoweri Museveni yatwaye igihugu cya Uganda mu kiringo cy'imyaka 30 azogenwa n'umugambwe uri ku butegetsi National Resistance Movement mu mfunyafunyo NRM mu kindi kiringo.
Perezida wa Misiri Abdul Fattah al-Sisi kuri uyu wa kabiri yahakanye ibyo inyeshyamba za Leta Islamike zigambye ko zahanuye indege y'Uburusiya mu kigobe cya Sinai. Yabyise propagande. Iyo ndege yahitanye abantu 224 bose bari bayirimo. Perezida wa Misiri yabwiye BBC ati ubu uko ibintu byifashe ku buryo bwihariye turagenzura ku buryo bwuzuye akarere ka Sinai.
Abategetsi mu gihugu cya Turikiya bapfunze abantu 35 no munsi wa kabiri mu gikorwa kirondera abashigikiye umutegetsi w'idini yagirizwa kuba yagerageje gutembagaza perezida wa Turikiya Tayyip Erdogan. Ibyo byabereye mu gisagara cya Izmir mu buraruko bwa Turikiya bikaba byabaye iminsi ibiri inyuma y'uko abanyaturikiya bahaye amajwi menshi mu matora y'abashinga amateka umugambi uri ku butegetsi wa Erdogan.
Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR riravuga ko umugambi watangiye mu myaka 10 ishize wo gukora ku buryo nta muntu utagira igihugu urimo gutera intambwe ariko ko bidahagije. Ikigereranyo cy'abantu miliyoni 10 nta bwenegihugu na bumwe bafite. Ku bw'ibyo rero nta nyungu n'uburenganzira bagira ku bijyanye n'icyemezo cy'amavuko cyangwa se ibijyana n'ubwenegihugu nyirizina.
Umunyapolitiki wo mu gihugu cya Iraq Ahmad Shalabi yagize uruhara mu gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitera igihugu cya Iraq mu mwaka w'2023 yitabye Imana uno munsi wa kabiri ahitanywe n'indwara y'umutima. Televiziyo ya Leta ya Iraq yamenyesheje ko Shalabi yitabye Imana ku murwa mukuru wa Iraq Baghdad.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na Engineer Peter Handley ari kumwe na Fatuma Karara Arimasi wadufashije gushyira hamwe ibiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
nanjye Fidel Niyongabo. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mugire ibihe byiza. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.